Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika, miriwe neza nshuti, mutanguye inondwe nshasha muri kumwe natwe, muri studio ya 18 ijwi rya Amerika, risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Jewe Diane na Hazo ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya, zimwe mu ngingo y'ivyo tugiye kubashikiriza, turababwira ivyo mu Burundi twa Parfait Hakizimana, yahungiye mikambi ya Mahama, asigura igituma atakigiye mu higanwa rya taekwondo ry'abagenda na ubumuga ritangura i Londres mu Bwongereza uno munsi, umusore avuga yuko impapuro yari yarasabwe kurondera atashoboye kuzironswa bivuye kuri zimwe zitangwa nabo mu gisata cha ACR impapuro z'ingendo turabigaruka ko handi hato mugume mu kuma radio yanyu mutwihanganire ariko murumva yuko ivyuma vyacu bitariko biragenda neza turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye kugira ngo batubwire amakuru avugwa irya nino turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho sentare nkuru ya Nyarugenge i Kigali mu Rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rwa mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eric Bagire ubusa Eric mwiriwe Eric
Ego ndakumva Diane.
Amahoro neza.
Namahoro.
Urubanza rugeze.
No kuvuga kugeza kuri isaha ikiriho mu rukiko umucamanza ari kumva amajwi yagiye afatwa kuri telefone z'abagize umuryango wa Rwigara ahereye kuri Madame Adeline Rwigara. Diane Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda washatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ariko ntibimuhire na murumuna we w'amahoro Anne Rwigara. Ni ukuvuga ngo rero hari ibiganiro biri mu majwi cyangwa se audio 20 umushinjacyaha buravuga ko 8 muri zo zigomba kuzumvirwa mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu muhezo. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu bari kumva izo ngizo 12 muri zo 12 rero urabona ko na amajwi bagiye cyangwa se bagiye bifata nka Adeline Rwigara akifata akohereza abantu batandukanye uwo yagiye yoherereza cyane wavuga n'uwitwa Tabitha Gwiza mu muryango uba muri Canada aho agenda avuga ko leta y'ubutegetsi bw'i Kigali ni leta yabicanyi ngo yanze gukora ikiriyo cy'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akavuga ati akazakurikira muzakabona akavuga ngo imbere hashobora kuzaba genocide nibyo ubushinjacyaha bwasobanuye hari n'ahandi yagiye avuga ko leta yishe abacitse ku icumu abavuga ko yagiye avuga urutonde rurerure ariko ntabwo babavuze mu majwi. Ni ukuvuga ngo rero ikindi wavuga ugeze kuri Diane Rwigara baramushinja icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Ubushinjacyaha bwavuze ko yagiye ajya mu mago y'abantu batandukanye akababesha ko ari umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa SNEC ababesha ko agiye kubahindura ku rutonde rw'itora ubundi akababesha ko agiye kubongera kuri liste y'abatishoboye. Ni ukuvuga ngo rero hari na simukadi bavuga ngo yagiye ashaka simukadi za telefone akagenda akazigura n'abantu babicuruza yarangiza agahimba imikono y'abantu.
Eric, abari bitabiriye urubanza uno munsi harimo bande baje kurabwa urubanza?
Abitabye urubanza n'ubundi urabona ko nta cyatandukanye harimo abadiplomate inzego z'umutekano wakajijwe bisanzwe abanyamakuru mpuzamahanga n'imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ngo iburanisha riri burangire ryari uretse kuba umucamanza ari kumva izo audio ntabwo abaregwa baragira icyo bazivugaho gahunda yo kuzivugaho ntabwo irajya.
Urakoze cyane ubandanye ukurikiranira hagufi urwo rubanza turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Nanye ndagushimiye.
Tuve ngaho rero mu Kigali mu Rwanda cyo dukubitira i Bujumbura mu Burundi aho uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Mugenzi wacu Eroje Wirika Neza yanyarukiye mu Buterere ni mu buraruko bwa gisagara cya Bujumbura asuka imicafu ivuye mu mazu no mu mahinguriro. Muri ico kibanza abantu batari bake niho bakura imfungurwa. Eroje, amahoro ngaho mu Buterere.
Amahoro neza Diane.
Abantu bahari ni bande?
Abahari bagizwe no bugani mike yose harimo abatama kazi harimo abagore bakiri bato bahetse n'abana harimo abana ubwabo, harimo abagabo, harimo n'abatama bakuze, bose usanga ariho bari ngaho hantu mu buterere.
Mbega none nta ngwara izo mfungurwa zibatera?
Diane, aho hantu ugaragaje ko hari abashyitse, ni ibintu ubona ko bisa n'ibitangaje, ni ukwinjiza ko ari umuntu yakuri ifungurwa ngo afungure hamatire kubaho, kuko ubusazi wariko rurasuma hirya no hino, ruduma nako hirya no hino, nawe uyumvire yarara ibintu byose harimo niba bivuye mu macafu, mu bucafu bwegereye mbere n'ahantu haba hajya nk'amazinantoki, uyumvire ahantu igene haba hameze. Ariko rero abo bantu bamwe bategetse kurwara za tifoide, za malariya, n'indwara z'ubushimbwamo, ariko abandi batubwira bati aha nahaje kera rwose atunze imyaka 50 irenga, ati umubiri wanjye usa n'uwamaze kumenyera ubuzima bwo ngaha.
Hari imigambi leta yaba yavuze ku bijanye no gutuma abantu bafungura neza, bo fungura neza kurusha?
Ego, umushikiranganji w'ubuzima bw'abantu mu Burundi yavuze ko ubu leta igiye kwihutira cyane ibijyanye no gusubiza isi uburyohe no kuronka izankene rw'abanyagihugu bose, abarimyi cyane cyane, kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu mu gihugu, gutyo inzara ishobore gutuzwa.
Urakoze cyane rwose Eloge Wirika neza, turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru yawe, makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze Nadia.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mwakoze kutwihanganira nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ivyuma vyari vyatugoye ariko turabona bigiye mu buryo. Parfait Hakizimana, umurundi yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda, yogiye mu ihiganwa rya Taekwondo London mu Bwongereza ritangura uno munsi ntakigiye nk'uko twari twarabimamenyesheje mu ntango za kuno kwezi. Igituma si kindi nuko atampapuro z'urugendo afise ivyinshi na mugenzi wacu Desire Hatungimana yayazi kandi na Parfait Hakizimana.
Uwo musore amenyesha ko impapuro z'inzira titre de voyage yaronse atevye ari zatumye ataronka uruhusha bita visa rumuha uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'u Bwongereza.
Ahanini icabitumye nuko tutashoboye kuronka impapuro z'inzira ku gihe, tukaba twarabuze visa, twaronse igipapuro c'inzira dutinze.
Twarumva ko ariko bari bafasha babirondera, mwaramenye aho vyapfiriye, hari inkuru zikwiye mu fisi.
Baradufashije n'ubu bakibikora, aho vyatebeye nyene naho kuri ivyo bipapuro vy'inzira niho catebeye gusohoka, vyasohotse bitinze. Hanyuma ce biragorana ingene twotora visa, kuko visa niyo naco n'ikintu usaba imbere insomene nava canke desomene. Ntivyashobotse twaronse ibipapuro vy'inzira dutevye.
Uwo musore umubabaro wari mwinshi igihe twaganira, ariko akemeza ko agiye kubandanya imyimenyerezo kuko yizera ko akandi karyo kazoboneka.
Urabizi nyine iyo umaze iminsi witoza kandi witoreza guhangana n'abantu bo ku rwego rw'isi, ukaza wumva ko bitagiye gucamo, ntuvyakira neza, mugabo ntibisigura ko umuntu yoca yeba umwitozo. Twe tuguma twitoza kuko amakompetisiyo arahari n'ayandi arahari, tuzokina amahigwe arahari yo gukina, kandi nabo ni kwakundi nyene inzinzi tuguma tuyizeye.
Ariko iyo umuntu yari yamaze kwizera ibintu na cyane cyane amahiganwa akomeye ku rwego rw'isi agasiba, ntabwo ari ikintu kimuhungabanya mu mutima. We nta vyagushika.
Abavandimwe turi kumwe mu nkambi benshi baratangaye, bari bazi ko ntegerezwa kugenda, reka n'abayobozi bamwe bamwe bariko barabimfashamo baranyizeza cyane, babonye bidakunze cyo bakoze bambaye hafi barandemesha. Kandi jewe ibintu nk'ibyo turabimenyereye, tumaze kurata amakompetisiyo menshi kuva n'i Burundi, kumva nk'izo nyene zo kuronka ibipapuro utinze.
Uwo mubabaro Parfait yagize n'abamurongoye iyo nkuru bayakiriye nabi cyane. Mbogo Alexi akaba amenyesha ko baciye bigira inama yo kumuba hafi kugira uwo mubabaro ntuhave umubuza kubandanya imyimenyerezo, kandi akaba amenyesha ko yamaze kuvyakira.
Jewe nk'umurongoye club ngaha imahama kukuntu ibintu vyifashe ntivyadushimishije na gato, ko twari tuzi ko turonse umunanotsi wacu agiye kuduserukira, akaduserukira nk'impunzi, yokongera akaduserukira nk'abarundi. ariko kubona atashoboye kwitaba ayo mahiganwa ni byatunezereje twavyakiriye no mubabaro ariko ntiducike intege twibaza yuko no mu yindi minsi munuzi wacu canke nabandi banamutse dufise ngaha barimo baratera imbere twibaza yuko bazoshobora kuronka kajyo ko kwerekana yuko nabo bashoboye
uravye umunonotsi wawe ukaraba maze kuronka iyo nkuru itanezereje ntibibaze yuko izohave muci nkokora agasubira inyuma
byo mbona byo byera mubabaje cyane ariko twagiye turayaga bukebuke nawe igihe amenye iyo nkuru ko atazogenda turashoboye kumuremesha turayaga abandi banyumutsi bagenzi bibi baguma bamushigikira twibaza yuko bitazomu affecta cyane gose
icyo gipapuro cinzira gihabwa impunzi bita titre de voyage chatumye parfait akizimana acererwa mu gikorwa cyo gusaba visa kirahangayikishije abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko kukironka bitoroshe n'abakironse kenshi kibashikira ivyo bagira bajemwo vyarangiye Désiré Hatungimana imahama ijwi rya Amerika
arakoze Désiré Hatungimana mutino ne parfait Hakizimana ninde ubuzima buriko buramuranga muri urugo rugendo arimwe go gukina taekwondo n'ugwahe reka kandi dusubize ijambo Désiré bonge barayaga imbere yaho yariko aritegura kuja muri uryo higanwa mumva atashoboye kujamwo atwibutse bimwe bimwe mu biranga parfait Hakizimana
yatanguye urukino rwa taekwondo yifinira akurikira bakuru biwe none musi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso
natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare nabona babikina bakuru banje naye nkakurikira nkashimira umumetre yitwaherwa niwe yampaye esprit yo kuguma nkina mu bandi nkuko mubibona nari ngwaye kuboko ngendana ubumuga bifite ubumuga mugabo akanyakoraje cyane
none ga parfait umuntu afite ubumuga koko aragira urukino rwa taekwondo tubona rusaba gutera imigerere bimwe bikomeye cyane
mu ncamake taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru dukoresha amaguru cyane ni naco gituma nagumangira ko haje gukora kandi na metre wanje akabinyumvisha ko bishoboka manza asanga navyisanze mu nyine ubu numva ni yarenze ndakina uko bisanzwe nk'abandi
kubona parfait Hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise umuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo
ahanini nta kinini bintu warakiretse ko hariho nk'ama exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko ugerageza kugira gushiramwo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritmi imwe n'abandi
abamugaye si benshi bagira taekwondo bega birakorohera kwitegura uri kumwe nabandi atabumuga bafise wewe ufise ubumuga
mu ncamake umuntu wese agerageza kwihicizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda ukugwego nabandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha afise crebe ni Bujumbura na afise crebe n'ubu ndafise crebe mu nkambi ya Mahama rero gukorana n'abakomeye biri narabimenyereye kuko na mu crebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo
uno musore asaba bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ibyo bashoboye
abantu bafise ubumuga nk'uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo baravyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyene nabo bagakora kuko byose birashoboka
Désiré Hatungimana imahama ijwi rya Amerika
Désiré Hatungimana urakenuye ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mashobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya twerekeza muri Kongo Abanyeshuri b'abarundi biga amashuri yisumbuye yo mu Rusenda muri Kongo bamaze igihe kigera ku mezi abiri batanga uyu mwaka w'ishuri wa 2017 usha 2018 bavuga ko bagifise ingorane z'ibikoresho byo mu mashuri muri abo banyeshuri harabandika ku mpapuro kugira ngo bashobore kuzabaribuka two mwigisha yababwiye kubera tamakaye inkuri rambuye na Vedaste Ngabo akoreje ry'Amerika muri Kongo
Abanyeshuri b'impunziza barundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanza yo mu Rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa 2017-2018. Ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri. Bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Rukorora riri mu Rusenda baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri.
Twaratangwe ku ishuri, dutangwa ku ishuri, nyine dutangura mu muzima nyine gutura cyane bw'umurefugee nta mwaye novuga ko twari dufise zirengeje cyane. Umuntu ashobora kuba afise stilo cyangwa afise nk'agapapuro yandika ko les explications n'akandi ka resume, izo nizo mwaye novuga ko dufise. Nta makaye, nta karamu, nta sakoshe zo gutwara ibyo bikoresho nk'imvura igihe iguye, ibyo byose ntabyo dufise vraiment.
Nka jewe natanguranye umwaka wa kane, bo umwaka wa kane baraduhaye maniforme baraduhereza n'amakaye, mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu ni ukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha. Mu gatanu nyine nta kindi kintu basubiye kuduha tena. Mugabo Renouveau Veni barabahaye amaniforme barabahereza n'amakaye. Nubwo abo Renouveau Veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye. Nimba ugiriye ubuntu ukaronka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nkane cyangwa atandatu akira munyeshuri. Ni ukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wanyuma kuko ushobora gusanga ibintu byose wabishyize mu ikaye imwe.
Uyu mwana w'umukobwa wiga mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika, bityo bigatuma badindira mu byo biga.
Nka jewe mu gihande cy'iwanje makaye nkoresha vraiment ibipapuro nasigaje mu makaye ya nepasi niyo nkoresha.
Nose ubona ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri?
Ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukabura aho tubyandika tukabyibagira, canke mu resume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo.
Aba banyeshuri hari icyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda.
Amashyirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yo turonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshi yo gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaire nka boîte mathématique zashobora gukenerwa muri mathématique na physique.
Makini Rukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya Ebenezer risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi ziga mu mashuri yisumbuye yo mu Rusenda. Atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'Abarundi.
Ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukuntu nta bikoresho bafite igihe ni kirekire. Ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri, hiyongereyeho n'ishuri rya La Reflexion rifite abana 371. Urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro. Tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura effectif yose yuzuye tuzane ibikoresho bibakwiriye.
Tumenyeshe yuko amashirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda. Edasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze nawe Vedaste Ngabo. Ivyindero tubibandanirize mu gihugu cy'u Burundi neza na neza ku ishure shingiro ryo kwitaba ni muri commune ya Nyabihanga muri mu ntara ya Mwaro ivugamwo ubwinshi mu masomero. Intebe imwe yagenewe utwana tubiri yicara ko hagati ya batandatu na batandatu ya batanu na batandatu, umwigisha umwe nawe akigisha abana bagera ku 120. Raisa Liliane Inamahoro yarakubitiye ngaho ku ishure shingiro ryo kwitaba maze adutegura ino nkuru.
Ishure shingiro ryo kwitaba muri zone na komune Nyabihanga riharugwamo muri rusangi abana barenga 900 kugera mu mwaka wa gatandatu. Amashure yibonekezamwe ibitigiri byinshi kuruta yandi akaba ari umwaka wa mbere urimo abashika 236, umwaka wa kabiri wigamwe abana 200 hamwe n'umwaka wa gatatu uharugwamo abashika 155. Byumvikana ko bitoroha mu bijanye no kwicarika abano bana. Intebe imwe yicara ko batanu canke batandatu mu gihe arikwiye kuba yicara ko abana babiri gusa. Nkuko twavyiboneye ibintu bija kunyuka iyo hageze kwimura ibiri ku kibaho aho biba ngombwa ko babiri bicaye ku mpera bahagarara mu kurindira ko bagenzi babo baheza kwimura nabo bakabona gutangura. Aho naho niyo badaciye babivamwo. Kuba aba bana bakiri bato badatahuriza ingorane z'ubwinshi bigiramwo bituma baca baguma basinda mu mwanya w'ivyigwa bapfa umugundano. Aba ni bamwe mu myaka ya mbere n'iya kabiri bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Baguma bagwana kandi bakagwa gusoma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi
buraba kuma bayisonera ikaye wanje ubu ndayikure bakanyankira ko nandikira ku ntebe
buraba pfuka ngo nikite ya makaye bagacaba kuma basunura uwo munsi nacengwa kuri ubu hamacinda mukubita twaciye tugwana uwo munsi kubera yarasunuye yashaka ngo yicaye ku kibanda kinini hamacanga ubita ingumu no mu mugongo hamaca turagwana
ubu bwinshi bw'abana bugira ingaruka ku barezi babo mu kutorohegwa kubakurikirana nk'uko bikwiye niyo Ngabire Jacqueline umwigisha wo mu mwaka wa mbere yigana ingene bimugora gufasha aba baregwa baguma basamara abandi basohoka hanze bikamusaba gukoresha umwanya munini urenze ubutegekanijwe ku cigwa cyose
ndiko ndigisha bamwe baratamba abandi baricara nkaca nsanga ndiko njana nabitwe ngo bari imbere kuko nkubisakagohe gatonyi urabasohoka simenya ngo basohotse nkaca nsanga uko nashaka ku rudome bagwiga bakarumenya neza ko biheza ngo bigende nka hariya nkate nka Simplice kariya Simplice haguruka hajya kahagurutse niko kareha yategerezwa kuba yiyegereye n'imbere ntaho ndi bumushire ari hariya rero ntaheza ngo abone ibyo turiko turagira ino kandi baramukingira kandi nanje ntaho ndi bumushire
ubukene bw'amashure muri kano karere niyo mvo y'ubu bwinshi bw'abana kuri iri shure ryo kwitaba nkuko barandereka Jean Berkimas aserukira abandi bigisha aha kuri iri shure bisigura
kuko iri shure ku mutuma wa tab wo mutuma gitaramo ka rero nta shure shingiro usanzwe ufise bikaca bituma rero abana bo kwize kuri umutumba baca baza kwiga kuri umutumba wataba hasanzwe hari ishure shingiro rya tabo cyo tugira ingorane zidasanzwe uravye no mu gatandatu abanyeshuri bategerezwa kuhaba sobo bahari abanyeshuri bashika ijana nabandi ndukuva ni gitigira usanga kirenze umwaka wa gatandatu
abavyi barereye kuri iri shure batewe umutima uhagaze ko ari nkamwe atagikozwe ubumenyi bw'abana babo bushobora gusubira inyuma uyu vyeyi arereye abana batatu asaba leta kubagarukira kugira abana babo bige neza
twikintu kitubabaza uzawumva umwana hari ngo twege ngo twabuze agatabo twigamo abana bari bafise ubwenge no kubaburaho bicara bakaguma bagundana ari beshi kosaba rero ko leta yugumi dufasha nyaburika gumitwongerereza ibibanza abo bana ntibaburaho biga kandi bafise ubwenge
kuri zingorane ziri mu gisata c'indero aha muri komine Nyabihanga na Karutimana Domitien umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri no komine aravuga ikiriko kirakogwa kugira iki kibazo gikemugwe
birasi birashaje dufashanije n'abajeje intwaro muri commune kwarashitseho turaraba amaze kuduha raporo kizojana ico cyubaka ibyo birasi naho bishitse mu bihe twugarijwe n'ubukene tuzogerageza kacanke dutabaze hejuru rwego rw'igihugu kumbure baze kudufasha twizeye ko abigisha batwemereye bemeye mu gihe bari ko bakora diploma nkuri iyo shure ryataba abigisha ko ngirango mushikiranganja giye kuturungikira vuba na vuba abaza kugira ngo baze barafasha nyene no muri iyo myaka ya mbere kuko murabona ibyo bitigiriko byo babirenze
tumenyeshe ko hambavuye iri shure shingiro ryo kwitaba rifise ubwinshi bw'abanyeshure hari n'irindi shure shingiro rya Kavumu riri muri no komine nyene rifise ingorane nk'izi mukamenya ko komine Nyabihanga isanzwe ari nayo ya mbere iharugwamo abantu benshi kuruta izindi muri no ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasoza ariko imbere yuko duhana gahindukira twerekeze mu ntara na commune ya Bubanza ivugwamwo ikibazo c'ikina ry'amazi ico kibazo kiriko gitera umubano mubi hagati ya bubakanye n'ababana bisanzwe ivyenshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Bubanza Diane Ndonse.
Aha ni kwibombo rya Rusengo cyo ku mutumba giko muri commune Bubanza. Ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari naco gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari gihe asiga atondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukogwa mu kurindira ko ashikigwa
urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi nibido kayihebera ino ukabanza kuduga hama uwashitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikiriwe kandi ushitse ngaha ibido yawe yatarashikiriwe ni hamuhita utera induru ngo ibido yanje yari ngaha ugahita urwana
abadashoboye gushikira aya mazi ya Rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'ugo Rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba harabandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana Ariko kandi harabavuga yuko gushikira ururuzi aramahigwe. Ni mugihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi. Uyu numwe muri bo duhuye aje kuvoma. Ujuvuye he?
Cempu yari yahakuja mwanya gongo.
Bagenze mwanya unganike.
Uragenda nk'inusu y'isaha. Kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma no turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha ya ubuze umwanya wo kuza kuvoma ayaye mu ibombo mugaya amazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya mazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa mu ngo ruzi rutembe kandi tukongera tukarukoresha kandi nepfu nyene hari habantu bayavoma bakayanywa
ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo. Umukuru mutumba wa shari ya mbere Gasereka Oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko bajya gucungera umutekano w'abavoma.
Hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twafikwa tukaza kugira umutekano w'amazi kugira ngo dutureshe abantu ari intambara ari kurwana gabo ntitukironka amazi twoka none nk'umukenyezi yironka amazi umugabo yoga na guteka ntanene yaronse arenshi bituma n'imibano mibi dufise ku mutumba nka je n'umukuru mutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuko kuko batacoga umva nk'umukenyezi wa umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntawamaze yokoga naho urumva kwingwana zica ziba kare bituma musambura
kukaba nkako umukenyezi duhuriye kwivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi
uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugasha mugwana abafise ingufu baravoma abadafise ingufu nabo bagacha bahitamwe kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo bacha bataha abandi bagahita nayo ayo maba akabari yo badugana.
Aya mazi agwanigwa bavuga ko hari gihe azamwe umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ivyo biruko mugihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo ca komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Tugatanga iryo jana hari gihe usanga hari abantu benshi bikanka yukuvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi nkabona rero yuko turatanga nk'amafaranga ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi cyo kidaho cihindira mu ibombo. Hari gihe mbere jerere ryari naragize ikibazo hariho mu mama yari yayavomye acasangamo igikere mu kabido turaye gukungene cyagiyemo turayiburumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose
hari mu kazi gucenda imvura itasuye nk'umuntu avomye usanga hari mutuye gato duto hajya rero umuntu rero atunyoye tatetse bebe ngati kumatunwa amazi nduteka ruva nk'uko nyene
kubera iki mutateka
erega none erega abantu bese batazi ibintu by'isuko emwe ni inkwi nyene uko ntanku zihari abantu bitu byose byaragiye kino kazi kenga ni bigazi gusa nubugaragwa nagatami ka tuzi tubona ngahe hari none bose ibyo ubona
ibintu birunyuka igihe cy'imvura kukuruzi kidahwe kuzura n'iryo bombo rikanigwa. Abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse. Aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryo kuyimugwa ariko bitarakunda. Niyo saba Frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine Bubanza avuga ko nibikogwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe.
Nuvuga buri myaka ibiri bisaba ko twisane batwanze kwagira vidage muvyo twizera ko vyemeze
mugabo ntavyo muhora mugira
oya ntavyo dukora tugira kubera leta rwanda ku bintu byashi parangana kubera tutagize ya vidage ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyo kayo kana buca buboneka
ubu rero haize imyaka ingahe mutabikora
haize imyaka 3.
Amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine Bubanza nuko igice cy'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Rakoze Diane Ndonse avugwa ijya nino naho ibitigiri vy'abishwe n'ibisasu vyaturikije mu modoka kuri wa gatandatu mu Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia biza vyashitse vyababa ku 240 hamwe n'abarenga 300 bakomeretse kibaye igitero gihitanye abantu benshi cyane muri kahise kico gihugu bakomeretse harimo umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika mu gisata ca Somali Abdul Kadir Mohamed icege yacu umuvugizi wa Sena ya Somalia Abshir Mohamed Ahmed yabwiye ijuru rya Amerika kwa bapfuye bamaze gushika ku 237. Ninonga hariyo duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwariko muratwumviriza tubakenguruke bivuye ku mutima kukanya mwafashe kugira ngo mwumvirize ijwi rya Amerika. Twongere tubatumire mu biganiro bindi biri imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Diane Nahazoi na Macbilia Bero twari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara tuyifuriza inkwi nziza.